Ini Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mudoteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo hamwe na Thomas Kamirindi tukaba tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha aho tuza gutangurira ku ncamake y'amakuru hirya no hino tubafitiye nido nido ryayo turaza kuvuga no kuri komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu Rwanda ibitangaza ko gushika ubu itarakira mu kigo cyayo umutobo la Forge Fils bazeye yahoze ari umuvugizi wa FDLR na Lieutenant Colonel Théophile Abega baherutse kuzanwa mu Rwanda turavuga no kwihinyanyurwa ry'amategeko agenga umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB mu Burundi hamwe no kwihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ririko ribera mu gihugu cy'u Rwanda muri iki gihe tutangira ku idoni idoni ry'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize muri Senegal uruhande rwa president Macky Sall ruvuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu Amerika n'abaterebane basubiye mu biganiro i Doha muri Qatar aya amakuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'irero kaduhere ku makuru idoni idoni ry'amakuru yo hirya no hino dushikirizwa na mugenzi wanje hano muri studio Thomas Kamirindi Thomas
ndagushimiye Fide Chuti zijwi rya Amerika mwiri wariko amatora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria yeje ubundi kuwa gatandatu komisiyo y'amatora yatangaje uyu munsi amajwi make cyane ya mbere yibanze ivuga ko president Muhammadu Buhari ari we uri imbere amajwi amazwe kubarura nayo muri leta ebyiri Ekiti na Osun zo mu majyepfo y'igihugu Nigeria igizwe na leta 36 n'intara y'umurwa mukuru nkuko komisiyo y'amatora yo muri Nigeria yabishyize ku rubuga rwayo rwa Twitter Buhari yatsinze n'amajwi 77 muri leta ya Ekiti naho muri leta ya Osun Buhari arusha uwa mbere mu bo bahanganye Atiku Abubakar amajwi 10,000 muri Senegal naho bari mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku cyumweru amajwi ya mbere ntaratangazwa ku mugaragaro ariko umwe mu bayoboke ba president Macky Sall ministri w'intebe Mohamed Boun Abdallah Diouf yemeza ko umukuru w'igihugu ucyuye igihe ariwe watsinze rugikubita n'amajwi 57% imbere y'abandi bakandida bane bahanganye nawe bibaye byo koko nta cyiciro cya kabiri cy'amatora cyaba kikibaye hagati y'uwa mbere n'uwa kabiri mu majwi abakandida babiri bari bafite amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri bo ariko batavuga rumwe na president Macky Sall bo bakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru bahinyura ko president Macky Sall ashobora gutorwa ku nshuro ya mbere rugikubita umwe muri bo ni Idrissa Seck wigeze kuba ministri w'intebe wa Senegal yavuze ko icyiciro cya kabiri kizaba byanze bikunze komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu cya Senegal izatangaza amajwi bitarenze kuwa gatanu w'iki cyumweru muri Somalia inzego z'umutekano zatangaje ko uyu munsi Al-Shabab yarashe abaturage b'abasivile 9 irabica mu nkengero z'umurwa mukuru Mogadishu batandatu muri abo bapfuye n'abategarugori abo baturage barimo bakora isuku mu muhanda abandi babiri barimo bakorana nabo bakomeretse hagataho igisirikari cya leta zunze ubumwe za Amerika kiratangaza ko cyarashe n'indege y'intambara ku birindiro bya Al-Shabab mu ntara ya Shabele indege ihitana abashabab babiri igisirikare cya Amerika cyemeza ko nta musivili wabiguyemo cyangwa ngo akomereke nyamara Al-Shabab yo iravuga ko abo indege ya Amerika yishe ari abasivili babiri rero kandi kumwe muri bo ari umwana Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@. Radio yacu vo@.com mwumve aya makuru. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'abatalibani basubiye mu mishyikirano i Doha muri Qatar. Intumwa yihariye ya Amerika ku bibazo bya Afghanistan Ambassador Zalmay Khalilzad ari nawe rero uyoboye intumwa za Amerika yavuze ko abatalibani bohereje noneho ababahagarariye bafite ububasha kurusha mbere. Bwa mbere na mbere rero koko Khalilzad yibonaniye n'umwe mu bashinze umutwe w'abatalibani Mula Abdul Ghani Baradar. Uyu yari muri gereza muri Pakistan kuva mu 2010. Yafunguwe mu kwezi kwa cumi gushize. Khalilzad abigize mu ruhare runini mu kwezi gushize abatalibani bashyizeho Baradar kujya kuyobora ibiro byabo bihoraho biri muri Qatar. Umuyobozi mukuru w'abatalibani Habibatullah Akundada yamugize kandi umujyanama we wihariye. Bityo rero ambasader Khalilzad wa Amerika ashima ko noneho imishyikirano hagati ya Amerika n'abatalibani igeze ku rwego rwo hejuru. Yizeye ko imishyikirano izavamo imyanzuro ifatika, kuko kuri we uyu Bandar ari umwe mu bantu bemewe cyane kandi bumvwa cyane mu batalibani. Imishyikirano yatangiye mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatalibani. Ibibazo bibiri by'ingenzi mu byo baganiraho ni ugukura ingabo z'amahanga muri Afghanistani no kwemera ko ku batalibani. Rero abatalibani bakemera ko Afghanistani itazongera kubindiriza imitwe ishobora kugaba ibitero by'iterabwoba muri Amerika no mu bihugu by'inshuti zayo. Vietnam iritegura kwakira inama ya kabiri mu mateka hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya Ruguru. Donald Trump na Kim Jong-un bazahurira i Hanoi, umurwa mukuru, guhera ejo bundi kwa gatatu. Perezida Trump yatangarije abanyamakuru ko yizeye ko iyi nama izaba nziza. Noneho naho minisitiri w'intebe mubabare naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga we Mike Pompeo ejo yatangarije televiziyo CNN ko nta cyahindutse ku ruhande rwa Amerika. Yaravuze ati ibihano twafatiye Korea ya Ruguru bizagumaho igihe cyose Korea ya Ruguru itarasenya intwaro kirimbuzi zayo zose. Perezida Trump arahaguruka i Washington uyu munsi yerekeza rero muri Vietnam, naho Kim Jong-un ari mu nzira kuva ku wa gatandatu aragenda muri gari ya moshi itamenwa n'amasasu anyuze ku butaka bw'Ubushinwa, urugendo rw'amasaha arenga 60. Duhereze kuri iyi nkuru ya Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence wabonanye na Juan Guaido, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Venezuela. Babonaniye muri Colombia mu murwa mukuru Bogota bari kumwe na Perezida w'iki gihugu wa Colombia. Rero Mike Pence yabwiye Guaido ko Amerika imuri inyuma 100%. Amerika ivuga ko Juan Guaido ariwe president w'agateganyo wa Venezuela. Ahangaha i Bogota, Mike Pence aza agomba kugirana inama n'abayobozi b'ibihugu byo muri ako karere. Mu byo bagomba kuganiramo harimo kwiga uburyo president wa Venezuela Nicolas Maduro yava ku butegetsi. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Fide ngaya makuru rero.
Urakoze Thomas Kamirindi, Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mwandanya kudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu Rwanda, aho komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abasirikare mu Rwanda itangaza ko kushika ubu itarakira mu kigo cyayo cya Mutobo la Forge Fils Bazeye yahoze ari umuvugizi wa FDR na Lieutenant Colonel Teofira Bega baherutse kuzanwa mu Rwanda inyuma yo bafashwe n'igisirikare cya Kongo ku mupaka n'igihugu cya Uganda. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yahaye itangazamakuru ku mugoroba kuri uyu wa mbere, iyi komisiyo yatangaje ko irimo gutegura inama mpuzamahanga izavuga ku mahoro. Umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Kantabana Serafina yavuze ku bagabo babiri baherutse kuzanwa mu Rwanda, Bazeye na Bega, bari abayobozi ba FDLR mu minsi ishize. Byavugwaga ko u Rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba FDLR aribo La Forge Fils Bazeye wari umuvugizi wayo ndetse na Lieutenant Colonel Teofira Bega wari ushinzwe iperereza. Mukantabana yavuze ko hari izindi nzego zirimo kubabaza kugeza ubu bakaba batarabakira Mutobo.
Ku bijyanye n'abariya baherutse kuzanwa mu Rwanda, ariko kubo bavuze barimo Bazeye na Bega ntabwo bari bagera Mutobo ngo minisitiri wa Affaires Etrangere w'ububanyi n'amahanga arabisobanuye bihagije, agaragaza ko abo bantu barakiriwe koko mu Rwanda, ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho. Nyuma yaho bakazareba ko bazi Mutobo, cyane cyane ko Raforuje we kuri Bazeye ni umusivile, nibasanga ari ngombwa ko azi Mutobo ubwo azaza hanyuma akurikirana amasomo kimwe n'abandi muri Abega. Ariko kugeza kuri ino tariki ndi kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya Mutobo. Tayani makuru rero arambuye nababwiraho wenda ushobora kwaza muri minisiteri ya afere etrangere hano mutari andi matsiko mwaba mwafite.
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yemeye ko aba bagabo babiri bageze mu Rwanda kandi ko hari ibyo barimo kubazwa ko nibirangira abantu bazamenyeshwa ibizakurikiraho. Kugeza ubu komisiyo yo gusubiza ingabo zavuye ku rugerero ndetse n'izahoze mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe abagera ku 12 bahoze muri FDLR, Mutarambirwa Elia nawe wahoze mu mutwe wa FDLR ubu akaba ari komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero. Rero yemeza ko kugeza ubu umubare w'abarwanyi ba FDLR rusigaye muri Kongo utazwi nubwo abahari bose asobanura ko ntabwo babateye
aho kubyerekeye imibare nubwo ntago bayizi kubera yuko abarimo abari gutoroka bari mu mashyamba harimo abatahuka harimo bageze gute ariko imibare yabo urebye n'imice cyane ntabwo ari imibare ivugaho nawe mu gundi bari shoshwa kubikanganye nuko gusanya ni umuntu n'ujya nabinde gusanya utatagomba ngo ni mu bare runaka yize nk'umutubero ukabona nk'abari hari yo bungu bari hafi 580 nibwo ubona ko nyine imibare yabo yigende igabanyuka ntabwo rero bite impungenge ikindi bagwa guti wenda se barangiye cyane barangiye yo nubwo bugurupe bwishi buri mu hari bwishi buri yo ntabwo bavuga ngo barangiye ndo cyangwa bugurupe bwishi cyane bugiye bunyagiye gutyo ariko namwe wabuteye.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo asaba abarwanyi ba FDLR baba basigaye mu mashyamba ya Congo kwizana ku bushake bwabo bitabaye ngombwa ko bashyirwaho agahato.
Hari abandi bagihari kandi namwe murabizi ko hamaze iminsi havurungutana abantu bitwa ko bari muri za CNRD bagenda bava muri za Nord Kivu bajya muri za Sud Kivu barantu bahagaraye turacyavugana na MONUSCO n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo bitarindiriye ko bazava ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga dusanzwe dukoresha dushoboye no kurushaho kunoza kurushaho kwabo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza ku ishubi.
Iyi komisiyo ivuga ko kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima busanzwe basirikare basaga 80,000 barimo abagera ku 12,000 babaga muri FDLR umutwe urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu mashyamba ya Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi ibiziga bibiri biramaze gutorwa mu kiyaga Gweru ku ruhande rwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko nta muntu yabuze ku ruhande rw'u Burundi amenyesha ko amatohoza ya mbere yerekana ko ivyo biziga byaba bituruka ku ruhande rw'u Rwanda. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyeshamakuru wacu Jean-Claude Munyandinde. Murantunga Jean Bosco Ndarurinze.
Abarovyi nibo batanguye kubona ubwa mbere ivyo biziga. Abari ku mucamo w'inkengera z'ikiyaga Gweru nabo nyene bahavuye bamanuka ku kiyaga kuraba bamaze kumva iyo nkuru babwiye Ijwi rya Amerika uko babisanze.
Ikiziga cyatewe kikaba cyaje kizanira ako kuri mu Gweru kikaba cyaregeranijwe nyene baragihamba ariko cyarononekaye gose begeranije amaguru gusa n'ibindi bihimba nyene bitanaboneka amaboko busabye amaguru.
Je nakibonye ndimo ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura ahamaca mbona riri ikintu kireremba ndacegera ngira ngo ni ishoba ari nk'ikibwa cyangwa inka batamukagera nyene zigatemba isanga n'umuntu yari yambaye ikoboyi yirabura yari umugabo ariko igihimba cyo hasi kuva ko umutwe nta waririko haboneka ibisusu gusa n'ikitirikiri cy'ikigongo gusa ibindi byose byagiye.
Abanyagihugu bemeza ko atamuntu barabura mu karere iwabo bagasaba abatware kubariza handi
ku mutumba nta muntu twege tubona yabuze ahubwo gusabiza bizananye na Kagera biza mu ruzi ntikabo barabanyarwanda cyangwa ntituziko babanyarwanda cyangwa barundi
cyo kiziga mugabo si kirundi kuko byo biziga cyane cyane biva mu Kagera bitembera mu kiyaga Gweru tukacariye tubitanga hejuru tukaraba ko twofasha tukabihamba.
Mugabo nihera Nestor arongoye abarovyi mu ntara ya Kirundo nawe nyine avuga ko abarovyi arongoye bakwiye
kubera rero umuyaga utembuza na ino muri komine ya Busoni nibaza ko ivyo biziga rero bica biza biturutse hariya mu Kagera kuko n'abarovye mu kubibona babibonye biri mu mazi byaramaze kononekara. Tumanemeza rero neza ko ari byaturutse hariya mu Kagera nuko abo abantu biwacu dusangwe tubana babarovye n'abanyagihugu tanumwe yigeza zimiza umuntu kugeza none munsi abantu barakwiye kandi mukamubona ko bino biziga byamaze kononekara.
Arendt Kibere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo amenyesha ko ivyo biziga vyashinguranywe iteka inyuma yo gutohoza no mu ntara ya Muyinga ikora ku Gweru bakamenya ko ata muntu yabuze muri yo ntara. Mutabaza avuga ko amatohoza ya mbere yakozwe yerekana ko ivyo biziga bishobora kuba biva ku ruhande rw'u Rwanda
kora yuko asanzwe hariho n'iyindi nzindi suri canke ibindi amarebe n'ibindi biza bizananye Kagera uva mu Rwanda tubona ko umuyaga yuhushe bica bisesa biza kuri urwo ruhande rwa Rweru ku ruhande rwa komine Busoni kandi uhana ko hegeranye nyene n'Akagera hegeranye n'umupaka naho Rwanda duhana urubibe uravye hakurya rero abene gihugu ngaho nibo bace bavuga bati kuba atari n'ubwa mbere bije bibajije ko by'ukuri vyazana nyene mu gihugu cy'u Rwanda muri ubwo muruzi Kagera.
Uwo mutware asaba abanyagihugu kurikanura bongera bagaba ku nkuru zimwe zimwe zivugwa kuri ibyo biziga.
Tukabwira yuko boza barirarira bakaza baracungira hirya no hino kugira ngo umutekano ntuhave uhunga abanacanye ntagira abantu bava bikika mu kiza mu kuvuga ibitari byo kutumva ko hariho abari bamaze ku kwiragiza ngo muhabonetse ibiziga bitanu mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni kandi by'ukuri ari byo biziga bibiri gusa byabonetseho kambere hariho n'abavuga bati ngo hariho n'abantu baba baratashe ngo bakabura irengero ryabo ariko ntibavuga amazina ariko abo bose twaragiyeho haba inyarunazi aho bavuga canke muri komine yose ya Busoni bavuga yuko ibyo atavyabayeho atabantu babo batashe ngo baheze bazimire ariko tuma twasaba abenegihugu kubandanya batekanye kuko muri ibi bihe twimirije amatora turazi ibihuha n'ibyinshi.
Hari haciye amezi y'aba batanu hari ibindi biziga byabonetse muri ico kiyaga n'ico gihe ubushikiranganje bw'umutekano bwari bwatangaje ko vyazananye mu ruzi Akagera rutemba ruva mu Rwanda rugaca mu kiyaga Ugweru mu kirundo muraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi inama ya bose y'abakenguza amateka igiri ya kabiri yabaye mu gisagara cya Gitega aho yimukiye kuva icyo gisagara kiba mu gwa mukuru wa politike kuri uno wa mbere bariko biga ihinyanyugwa ry'amategeko agenga umugwi w'igihugu jejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu mpunyapfunyo y'igifaransa. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Izo minyanyuro zari zibangikanye n'izindi ziraba senari dasanzwe ijeje kubahiriza imanza zaciwe n'umugwi CNTB. Emmanuel Ntawumvukiye umushikiranganje ajeje kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo minyanyuro mu kibanza c'umushikiranganje w'ubutungane vyavuzwe muri iyo nama ko yafatiriwe n'ayandi mabanga. Emmanuel Ntawumvukiye yatanguye asigura udutosi twahora mu mategeko agenga CNTB na senare yegukira kubijanye no kuronka impapuro ndangatongo ku batsinze urubanza muri CNTB.
Hariho ikibazo kijanye no kuronswa za mpapuro ndangatongo zihabwa abahuye n'ibyago naho hariho ubuyobozi bugenga ico gisata na gishe ibijejwe gishe foncier communal gira binyaruke ico rero kikaba caratuma uri mwitongo riburanwa ritarigwiwe aguma arikamisha mbere agashobora no kurigwatiriza mu mabank canka karidandaza naho ingingo ya komision iba yabaye ntabanduka.
Mu minyanyuro shasha CNTB ifite imyaka ibiri gusa yo kwakira imanza muri izo minyanyuro nko byasiguwe na Emmanuel Ntawumvukiye.
Iyo komision ifise imyaka ibiri niyo kwakira imanza kugira ngo bigende neza rero muri iyo myaka ibiri bishobore kuba byaheze komision itegereza kwigisha bene gihugu ukuvuga yuko inyuma y'imyaka ibiri ata muntu azosubira kwitura komision. Nico gituma rero komision hambavu y'amabanga yarijejwe itegereza kwigisha abene gihugu ikabahimiriza
kubijanye n'amasura y'ibinyoma n'impapuro z'amagendo mu manza za CNTB. Emmanuel Ntawumvukiye yabwiye abakenguza amateka ko ahoramo agahaze kagiye gukosogwa.
Bahora bakoresha impapuro z'amagendo canke bagasura ibinyoma kare rero cyo gihe sentare yacihagarika ibikorwa ko nta bubasha yari ifise bwo gutohoza imanza z'ivya bagaca bazirungikira ababijejwe. Ubu rero bashizeho igisata zoba jejwe kuvyiga ushiraho igisata cy'umushikiriza manza cyegukira iyo sentare
abakenguza amateka bashikirije amakenga yabo kuri izo mpinyanyuro umukenguza amateka Ngabo Nziza Gerard yatanze amakenga yiwe kubijanye n'ikiringo cyo kwakira ibirego muri CNTB ndetse n'uburyo bwo tangwa muri CNTB kugira ngo ico kiringo cy'imyaka 2 cubahirizwe
batanze kiringo yo kunyima y'imyaka 2 utaze baratanga ibirego atacazobatse mbega ubuzohunguka inyuma iyo myaka 2 ibirego byarahejeje gutangwa azitura he yitegeko ritegekanyike
umushikiranganje Emmanuel Nahumvukiye yatanze inyishu
uhinga bwarateye imbere twibaza yuko je noterera yuko komisiyo yoshiraho site site somwa n'abantu bose batandukanye bari ku isi ubandwa ni babandwa urugi hama bakabisoma leta yafashe ingingo iba yabonye ko bibereye wisamaje nawe bica bisubira mu bihe bisanzwe
Umukenguza amateka Sesema Jean-Marie Pascal yabadije nimba hari abanyagihugu wabamaze kwitwarira leta kubera amabi bakorewe n'abasirikare ba leta mu gihe cy'intambara
turazi neza mu ntambara yuko abasirikare ba leta hariho ibintu byinshi bononye wamenya abasirikare aho bageze wababwirwa no guturira nokuvuga guturira amazu turira ibipimo by'ikawa turira imirima n'ibindi bijanye no gusahura za binka zabimpene nibindi mbega nagira mbaze eske abanyagihugu boba bubahuka kwitwarira leta kuvyabo byononikanye
umushiranganje nawo mvuki ya musubije agira
harya ibintu umusoda koze abikora kugatwe kiwe ko mu gisirikare ikintu kije imbere ni discipline kandi mu gisirikare ategereza kubaha ibintu cy'umwene gihugu akavyubaha akavyubahiriza nkuko yubahiriza igihugu n'imbibe zacu ataraho naho abayataye murongo muri cyo gihe rero ingingo zihambaye zirafatwa leta sivyo bikobwa iba yamutumye
umugwi CNTB umaze imyaka 13 uri kurakora ibyaro dukura mu nama nkenguza amateka bivuga ko amadosiye ari hagati y'ibihumbi 7 n'ubu akiri karigwa n'uwo mugwi igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru naho kubakunda makuru yerekeye inkino kuri wa mbere umunya Eritrea Merawi Kudus akinira ekipe ya Astana yo muri Kazakhstan niwe yatsinze intambwe ya kabiri ya Tour du Rwanda mwaka wa 2019 hagati ya Kigali na Huye aho ni mwisiganwa ry'amakinga yaciye ahabwa yambara n'umupira w'umuhondo umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ariko akurikirana iryo higanwa adufite ibindi kuri inkuru
Kigali Huye niyo yari intera ya kabiri y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2019 abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero 120 kabuhariwe Merawi Kudus umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan niwe waje kwisonga nyuma y'akazi gakomeye yakoze mbere yo kugera ku murongo usoza kuko yakoze iyo bwabaga akavuguta akanyura ku mukinnyi w'umunyarwanda Jean Damascene Ruberwa warumaze gucamuka mu gikundi ubwo batereraga mu Rwabuye Merawi Kudus yakoresheje amasaha 3 iminota 2 n'amasegonda 17 wa kabiri yahageze nyuma y'amasegonda 2 akaba ari Kasper Kivich Psemislov umunyapolonye ukinira Delco Marseille Provence mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje Biniam Hailu mu ikipe y'igihugu ya Eritrea umunyarwanda Ariel Joseph wa Delco Marseille Provence yegukana mu mwanya wa kane aba bose kimwe n'irindi tsinda rinini rikurikiraho bakoresheje ibihe bingana kuko baje mu kivunge ku muvuduko w'injyana muntu aribyo bakunze kwita sprint Umusozo w'iyi etape Kigali Huye wagenze nkuko bamwe mu basesengura umukino w'amagare bari babyiteze. Uyu ni Jean Sauveur Ntiyamira umwe mu bakomiseri bisiganwa Tour du Rwanda.
Gusa nanone yugiye abagenda harimo dufomonte za Ruhango na hehe ariko igeze mu Rwabuye nkuko wabona ari hasi kuzamuka kuri mize harimo agafomonte naho abagrimperi wende bagerageza ariko kubera yuko sprint igeze hejuru. Sprint yo gutambika nka metero 300 kugira ngo ugere kuri yantu zakoje banke. Harimo urugendo rurerure niyo wasiga mu sprinteri nka metero nda nkesha muri karaka monte yagaruka akagufata kandi kuri sprint akagutsinda
Tugarutse kuri Merawi Kudus wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda subwa mbere uyu musore yigaragaza mu Rwanda kuko mu mwaka wa 2012 yegukanye intera ya Kigali Nyagatare icyo gihe yakiniraga ikipe y'igihugu akomokamo aricyo Eritrea ku giteranyo rusange classement general nyuma y'intera ebyiri za Tour du Rwanda y'u 2019 wa mbere ari nawe wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni Merawi Kudus yo mu ikipe ya Astana ku mwanya wa kabiri hari Kasper Kivich Psemislov ukinira Delco Marseille Provence yo mu Faransa umunyarwanda Rwanda ugaragara hafi ni Areruya Joseph wicaye ku mwanya wa kane. Usibye ibirori bigaragazwa n'abasiganwa nyirizina, iyi Tour du Rwanda irimo kwerekana indi sura kubirebana n'imifanire. Abashyushya rugamba tumenyereye muri ruhago ya hano mu Rwanda noneho babukereye na vuvuzera zabo, ari nako bisize amarangi y'amakipe ahagarariye u Rwanda, bakaba bariyemeje gushyiraho morale kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iri siganwa. Twumve Jacques Munyaneza bakunda kwita Rujugiro, usanzwe ari umufana ukomeye w'ikipe ya APRFC, ari kumwe na Bosco Ngenzahimana uzwi nka Rwarutabura muri Rayon Sports.
Urumva abanza bake bashwanyaguza tuzatubasiga muri metero ijana. None se kagoma kuva Tour du Rwanda yatangira, kuva Tour du Rwanda yatangira hirya ari abanyarwanda batayitwaye, abayitwaye b'abanyamahanga simbarwa, si njye gito mbarwa. None ubu ngubu ngenda kujya mu mubwire, natwe twateje tubwambere tubonye ubwo twatejemo ndavuvuza arahose tuzatubagene inyuma. Urumva ku buryo finishing natwe tuzatuba duhari.
Kuri uyu wa kabiri haraba hatahiwe intera ya gatatu ya Tour du Rwanda, ari nayo ntera ndende kurusha izindi mu mateka y'iri siganwa. Muri iyi etape y'ibirometero 213 abasiganwa barahaguruka i Huye isambiri za mu gitondo berekeza i Rubavu banyuze i Muhanga, Ngororero na Mukamira. Umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa Gisenyi isasaba n'igice. Yari Claude Munyandinda i Huye.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. Inyuma y'uko kudusezerana makuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha, reka dusubire dutega amatwi mugenzi wanje Thomas Kamini. Ndasubira bibutse ingingo nkuru z'amakuru yaduteguriye. Thomas,
ndagushimiye Fide. Muri Senegal baratoye umukuru w'igihugu ejo ku cyumweru, amajwi ya mbere ntaratangazwa ku mugaragaro, ariko umwe mu bayoboke ba Perezida Macky Sall, Minisitiri w'intebe Mohamed Boun Abdallah Dioune, yemeza ko ari umukuru w'igihugu cy'uyu gihe watsinze rugikubita n'amajwi 57%. Abakandida bahanganye na Perezida Macky Sall batavuga rumwe nawe bo ntibabyemera. Umwe muri bo ni Idrissa Seck, wigeze kuba Minisitiri w'intebe wa Senegal, yabwiye abanyamakuru ko icyiciro cya kabiri kizaba byanze bikunze, kikaba ari cyo gikiranura uzaba uwa mbere n'uzaba uwa kabiri. Komisiyo y'amatora ya Senegal ku rwego rw'igihugu izatangaza amajwi bitarenze kuwa gatanu w'iki cyumweru. Naho muri Nigeria nabo baracyabarura amajwi, amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa gatandatu. Komisiyo y'amatora yatangaje ko amajwi make cyane yo muri leta ebyiri zo mu majyepfo y'igihugu, Ekiti na Osun, yo ya nyine yemeza ko Perezida Mohamed Buhari ariwe watsinze. Rero muri izi leta, Nigeria nako igizwe na leta 36 n'intara y'umurwa mukuru. Muri Somalia inzego z'umutekano zatangaje ko uyu munsi Al-Shabab yarashe abaturage babiri irabica, nako icyenda irabica, byabereye mu nkengero z'umurwa mukuru Mogadisho. Batandatu muri aba baturage bishwe n'abategarugori, abo bantu bose barimo bakora isuku mu muhanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abatalibani basubiye mu mishyikirano i Doha muri Qatar. Intumwa yihariye ya Amerika mu bibazo bya Afghanistan, Ambassador Zalmay Khalilzad, uyoboye rero intumwa za Amerika, yishimiye ko Abatalibani noneho bohereje intumwa zifite ububasha kurusha mbere. Uziyoboye ni Mullah Abdullah Ghani Badar, umwe mu bashinze umutwe w'Abatalibani wo muri Afghanistani. Uyu nguyu niwe Abatalibani bagize umuyobozi w'ibiro byabo bihoraho muri Qatar, kandi akaba yaragizwe n'umujyanama wihariye w'umuyobozi mukuru w'Abatalibani, Habibullah Akundaza. Ubwo rero iyo mishyikirano ntawuzi igihe izamara, ariko iherutse yarimaze, iyo yamaze icyumweru cyose muri Pakistani. Baraganira cyane cyane ku buryo bwo gukura ingabo z'amahanga muri Afghanistani, kandi bakanaganira ko Abatalibani bagomba kwemera ko Afghanistani itazongera kubindiriza imitwe ishobora kugaba ibitero by'iterabwoba muri Amerika no mu bindi bihugu by'inshuti za Amerika. Vietnam iritegura kwakira inama ya kabiri hagati ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kim Jong-un, umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru. Perezida Trump arahaguruka i Washington uyu munsi, naho Kim Jong-un ari mu nzira kuva kuwa gatandatu, aragenda muri gari ya moshi itamenwa n'amasasu anyuze mu Bushinwa. Ni urugendo rw'amasaha arenga 60. Naho Vice Perezida wa Amerika yabonanye muri Colombia uyu munsi na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Juan Guaido wa Venezuela. Amerika rivuga ko ariwe Perezida wa Venezuela w'agateganyo.
Urakoze Thomas Kamirinde amakuru rero nibiganiro twari tubafite kuri isaha niyo bigarukiye dushimire engineer Pierre Handley adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yasufashije kugeranya ibiganiro twabateguriye bihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikoro mari 10 nanje Fidel Niyongabo na Thomas Kamirinde tubashimire rero mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika